Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Mwiriwe mwese bakunzi ba Radio Inzamba sangwe ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya kabiri ndamukiza umwaka w'2022 nayo kabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Haraye hagenwe n'inama y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ijejwe agateka kazina muntu, intumwa idasanzwe izokurikiranira hafi by'agateka kazina muntu mu Burundi, ibishimwa na bamwe mu basanzwe baranira agateka kazina muntu mu Burundi. Zagirirwa kuba zarafashe umwana w'umwigeme ku nguvu. Izo nimbonera kure zitatu zo muri province Rumonge ku mutumba Mugomere zikaba zifunzwe kuva kuri uyu wa kane. Abegereye umuryango w'uwo mwigeme bagasaba ko amategeko yokurikizwa. Nayo mu kiganiro ku isoko c'urunani rw'amaradiyo tuza kubaganirira ibigize amasezerano mashasha yo gucukura ubutare hagati ya leta hamwe n'ishirahamwe rishasha East African Region Project Group mukanya inkuru imwe ukwayo kaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha mwiriwe, ano makuru tuyahere makuru avugwa mu gisata cy'agateka kazina muntu. Inama y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ijejwe agateka kazina muntu yarayigenye kuri uyu wa gatanu Fortune Gaeta Zongo avuka mu gihugu cha Burkina Faso kuba intumwa idasanzwe igiye gukurikiranira hafi iby'agateka kazina muntu mu Burundi. Inyuma y'ivyigwa mu bijanye n'amategeko, Fortune Gaeta Zongo yagiye harakora mu gisata cy'agateka kazina muntu ku isi. Tubibaze Vanessa Muhiteka.
Fortune Gaeta Zongo yavutse mu mwaka w'1974 muri Burkina Faso. Inyuma y'amashuri mu bijanye n'amategeko yarabandanyije n'ibindi byigwa mu gisata cy'agateka kazina muntu ku isi. Inama y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ijeje agateka kazina muntu rero yaramuginye kuri uyu wa gatanu kuba intumwa idasanzwe igiye gukurikiranira hafi iby'agateka kazina muntu mu Burundi. Fortune Gaeta Zongo yarakoze cane mu bijanye n'agateka kazina muntu. Yarabaye umucamanza mu gihugu ciwe c'amavuko kuva mu 2002 ashingwa amabanga yo kurongora igisata co gukingira agateka kazina muntu mu bushikiranganji bwitaho iby'agateka kazina muntu muri Burkina Faso hagati y'umwaka w'2006 n'2011. Fortune Gaeta Zongo yarakurikiranye kandi amanama atari make mu by'agateka kazina muntu ku isi, aranatogwa no kuba icegera c'urongoye umugwi urwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu. Yarabaye n'umwigisha mu ishuri kaminuza ry'ivy'intwaro mu bucamanza ENAM kugira mu 2014. Tubibutse ko muri gitugutu umwaka uheze inama y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ijerwa agateka kazina muntu yafashe ingingo yo guhagarika ikiringo cari cahawe umugwi wa ONU ujejwe amatohoza ku Burundi. Uwo mugwi wa ONU warashizweho mu 2016 utohoze ku mabi atandukanye yakorewe Abarundi kuva mu 2015 inyuma y'imyirikano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Uwo mugwi wongewe ikiringo inshuro zitanu ushira ahabona ibyegeranyo bigaragaza ko agateka kazina muntu mu Burundi kifashe nabi cyane.
Abaharanira agateka kazina muntu barashima ko inama ya ONU ijejwe agateka kazina muntu yagenye intumwa idasanzwe ikurikiranira hafi agateka kazina muntu mu Burundi. Umushingwamanza Dieudonne Bashirayishize avuga ko leta yoyo iba yifuza ko ibijanye niho nyango ry'agateka kazina muntu biba akamizwe n'ingoma amakenga, ariko ahari akaba ari uko leta y'u Burundi ishobora kumwankira gushika mu Burundi nkuko yamye ibigira ku mugwi wari ujejwe amatohoza ku Burundi. Tega amatwi umushingwamanza Dieudonne Bashirayishize.
Ni kintu ciza kuko leta yoyo yifuza ko ibiba bibera mu kanywa babo ata muntu numwe wo hanze abona, na cane cane kwa maradio yahora ahinjira mu banyagihugu yaturiwe, na cane cane ko amashira hamwe aharanira agateka kazina muntu yubahuka kuvuga ibitagenda neza yafuswe abari muri yo bakomogwa ku buryo buno munsi kugira ngo ishira hamwe gyemerekwe gukora gyemera gukangariza kugwiri gyemera guhora ibibi bikogwa kugira ngo leta kumbura ibikora canke ituma babikora ntibiheze bibabaza ngo aya mashira hamwe agigwe nka ya mbere ko rero haboneke ijisho ry'umugu wigenga kuko umuntu naho ari umwe bafise abantu bamufasha bo mu biro vyibona hatari benshi co kimwe nabakorana n'umugwe w'amatohoza kigoma ari kintu ciza kizotuma makungu aguma amenya ibiba mu gihugu naho leta yoyo imera nk'ifukafuka ikavuga ko byose bigenda neza kandi agateka kazi na muntu kaguma gahungabana iyo ngingo rero ni ingingo yo gushima ico tutazi nuko leta izomwugururira imbibe akinjira mu gihugu akagira amatohoza akabonana n'abantu batandukanye kuko ivyo biri mu mabanga yiwe hamwe bo mwugururira agashika mu gihugu gakora yoshobora gufasha ariko hamwe yo bari wenyene bagasubira kumwankira nkuko bankiye umugore w'amatohoza uzosanga atakinini nyagishitswe ko kuko umugwi wowo warimo abantu benshi bakagenda bakabaza abantu batandukanye bakaja mu karere twibaza ko ukushiraho be n'uwo muntu ari ikintu gihambaye ariko kugira ngo hashobore kugira ikintu kinini nyashika ko bizovana n'ibintu bitari bike harimo n'ikintu kijanye nico co kumureka ngo ashike mu gihugu byo rero mu gihe hamwe bo mwankira ni nkamwe n'uwo mugwi wari wahagaritswe ushobora gusubira ugasubizwaho ariko muri uno mwanya umuntu yovuga yuko ari ikintu co gushima ko na makungu akeneye kuguma amenya ivyo intwari hisha
tukiri mu gisata cagateka kazi na muntu nyene hari umuntu yaraye yishwe atemagujwe imipanga n'abantu bamutegereye mu nzira bamwagiriza ko ari umusuma Nzeyimana Egide w'imyaka 26 yaraye yiciwe ku mutumba wa Kibati zone Masango komine Bukinanyana intara ya Cibitoke abantu batanu bakaba bafashwe ku mvo z'amatohoza nayo mu ntara ya Kayanza ho umusore w'imyaka 28 yarazwi ku izina rya Josue Muhoza yaba ku mutumba Musave muri ico gisagara yari yahuye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu rishiru wa gatandatu akoresheje ikiziriko uwo yiyahuye akaba yahora ari umunyeshure muri kaminuza nderabigisha NS akaba abaye ugira gatatu muri iyo komine nyene mu kiringo c'ukwezi kumwe
inzamba
imirimo yose yahagaze mu gisagara ca Rumonge kuva mu gitondo co kuri uyu wa gatandatu gushika nk'isaha indwi amakuru avaho muri ico gisagara akaba avuga ko abantu bose bugajwe imirimo bagategekwa kuja kwakira Reveriano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe Sende DVDD yari muri iyo ntara abarangurira imirimo muri ico gisagara baridoga bavuga ko uruhombo ari runini amakuru ava mu mbonera kure avuga ko bari bategetswe ko bahinda abantu bose bakaja ku kibuga c'umupira w'amaguru kiri hafi y'ibiro by'intara bya Rumonge ahariko hakigwa uwo munyamabanga mukuru w'umugambwe Sende DVDD isoko ntiyuguruye abadandaza indagara n'ibindi byononekara ntibari bemerewe gukora bose icyo bahuriza ko bemeza ko uruhombo ari runini mu gihugu indongozi zama zihamagarira abantu kwiteza imbere nari nabibabwiye mu ntango z'ano makuru imbonera kure zitatu zo muri komine n'intara ya Rumonge zifungiwe mu gashoka komisariya y'ipolisi ca Rumonge kuva ku munsi wa kane bagirizwa gufata ku nguvu umwigeme wo mu kirabo co ku mutumba Mugomere muri iyo komine nyene ya Rumonge mu muryango w'uwo mwigeme bakaba basaba ko bohanwa hakurikijwe amategeko ido nido na Beni Akserakana
abo bagabo bahagaritswe mu gitondo co kuri uyu wa kane Nijoje ku munsi wa gatatu bakaba bariko banywera mu kirabo kiri ku mutumba Mugomere. Amakuru ava kuri uwo mutumba akanemezwa na bamwe mu bo mu muryango w'umwigeme avuga ko abo bagabo batatu bagiye mu kabare. Mu nyuma bahavuye banka kuri ibyo bafashe uwo mwigeme amaze kubarihisha niko gusha bamusimbira ko umwe afata mu izosi nk'ugomba kumuniga uwundi nawo mutsindagira ibintu mu kanwa. Muri ico gihe ubugira gatatu yoba ariko aramusambanya nkuko ayo makuru abandanya bivuga. Uwo mwigeme yatabawe n'abariko barahita batahuka kuko hari hafi nk'isaha zitandatu.
Yego nibyo yarabanje nabibye nabyo bariko barataha bagasanga batangiye ku kabare bagataha bateze bataha ku kagorohoba narumvise umuntu akora induru nyuma akora induru adashikana era barwamu ahambye kumenya ngo yuko bari bamufashe mu isoko abandi bari kugira ngo amanike bakumva ngo aje hehe.
Mu gitondo cy'uwa kane izo mbonerakure uko ari zitatu zarafashwe n'igipolisi ariko imwe muri zo irekugwa ku itegeko rya Buramatari w'intara ya Rumonge. Konsulatiro Nitunga yoba yatelefonye inyamirama bifite iyo dosiye amutegeka kurekura iyo mbonerakure kuko ngo ariyo yategerezwa kuvuza ivyuma mu gikorane c'umugambwe CNDD FDD co kuri uwo munsi. Ayo makuru aremezwa n'amasoko atandukanye mu gipolisi ca Rumonge. Ayo masoko atomora ko iyo mbonerakure havuye igarukanwa mu gasho mu gitondo co kuri wa gatanu habanje kubinyinyurana hagati y'igipolisi intwaro n'umugambwe. Mu muryango wa mwigeme babona ko harimo kugomba gukingira ikibabi izo nkozi z'ikibi hitwajwe umugambwe ziturukamwo bagasaba ko ubutungane bwokora budahengamye. Amakuru atangwa n'abaganga aremeza ko uwo mwigeme ari ku miti kuko byagaragaye ko yafashwe ku nguvu.
Beniye Serakana arakenuye kuri twabateguri yarabandanya leta ikwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo abarimyi baronke ifumbire ikwiye kandi bayironke ku gihe. Ibyo bivugwa n'umuhinga mu by'uburimyi Egide Nkunzimana asigura ko bitagenze uko bishobora kugira ingaruka mbi ku mwimbu. Abivuga afatiye ku barimyi bo mu ntara zitandukanye baherutse kuvuga ko baronse batevye ifumbire yo mu bwoko bwa fomi. Umuhinga Egide Nkunzimana afise amakenga ko kuri aba barimyi umwimbu utazogenda neza nk'uko byahora. Tumukurikire.
Igice cya mbere cy'umwaka gitangura hagati mu kwezi kwa cenda kigahera hagati mu kwezi kwa mbere hagacacamo umwanya ugera nk'ukundwi zitatu z'izuba ryaka abo uwo mwanya ubuhurirana no gusoroma ivyeze mu gice cya mbere. Igice cya kabiri kubona gutangura mu gitanguranye n'igice cya kabiri cy'ukwezi kwa kabiri kikarangirana n'ukwezi kwa gatandatu bejeje ibindi biterwa barimye mu gice cya kabiri. Ubwo rero harasabwa yuko leta yo nyine ibwirizwa gufasha abarimyi kugira ngo ya fumbire mvaruganda ibonekere n'igihe kuko ubudusi ikibazo cy'uko abarimyi bayibura mu gihe cyayo bakazoza kuyibona ari uko gucererwa bacerewe kurima kandi tugahugirizwa kujana n'ikirere kuko imvura ifite ibihe byayirwa n'igihe hakizuba. Ku barimyi rero n'ingorane ikomeye mu gihe leta itabafashije ko iyo fumbire ibonekere igihe cyo kurima mu matariki yo igice cya mbere cy'uburimyi n'igice cya kabiri. Uyu munsi rero ngorane irahari cyane mu barimyi, ifumbire barayitegereza bakayibura. Ntituzi ku kibazo gihagaze yuko ifumbire itahari, yuko ibikoresho bituma iboneka ari byo bibuze, cyangwa ari ugushaka guke kw'abayikora na leta. Ibyo ni ibibazo turiko turahura nabyo. Abarimyi batubwira yuko barima bakabura ifumbire kandi ifumbire ikorerwa mu gihugu. Ubwo rero icyo kibazo ni leta ibwirizwa kugikemura igafasha abanyagihugu kubonera igihe ifumbire.
Nayo mu makuru avugwa mu gisata c'inkino, ibihugu bizoserukira umugabane wa Afrika mu gikombe c'isi yose kizobera muri Qatar guhera igenekerezo rya 2021 ukwezi kwa 11 uno mwaka vyaraye bimenyekanye. Kugira ivyo bihugu vya Afrika bizoshobore kurengana intambwe ya mbere bitegerezwa gukoresha inguvu zidasanzwe kuko nka vyose biri mu migwi itoroshe namba. Inkuru twateguriwe na Valerie Mucho.
Muri iyo tombora yabaye kuri uno wa gatanu, ibihugu bizoserukira umugabane wa Afrika mu gikombe c'isi biraboneka ko bitazorohegwa mu matsinda byagiyemwo. Imbere ya tombora ibihugu bibanza gushigwa mu migwi bafatiye ku rutonde rukogwa n'ishirahamwe FIFA uko umwaka utashe. FIFA icitondeka ibihugu 32 bizoja muri iryo higanwa mu migwi ine. Imigwi ibiri ya mbere ijamwe ibihugu biri mu vya mbere ku isi, imigwi ya gatatu n'iya kane igashigwamwo ibihugu bibayabaye mu mupira w'amaguru. Muri iyo migwi ya gatatu na kane niho dusanga ibihugu vya Afrika. Habasigaye rero ko ivyo bihugu bigira amahigwe bigashigwa mu itsinda ririmwo imigwi idakomeye cyane, kandi muri buri tsinda hategerezwa kurengana ibihugu bibiri gusa. kugira rero ibihugu biba byaserukiye umugabane wa Afrika bishobore kurengana intambwe ya mbere bizotegerezwa gukoresha ingufu zidasanzwe muri kahise kigikombe cy'isi yose ibyo bihugu bizoserukira umugabane wa Afrika hari bimaze kwitwara neza n'ibindi bigisa n'ibibigoye mu bihugu bimaze gushika mu gice cya kane gishiri cya nyuma hari Senegal hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri Ghana mu bihumbi bibiri na cumi na Kamerune mu mwaka w'ibihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda ari naho honyine icyo gihugu cyarenganye intambwe ya mbere Maroc yarashitse mu gice cy'umunani gishira icya nyuma mu mwaka w'ibihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo umunani na gatandatu nayo Tunisia mu nshuro zitandatu imaze gukina icyo gikombe ntirarengana intambwe ya mbere no muri kino gikombe cyimirije muri Qatar amahigo ya Tunisia yo kurengana intambwe ya mbere ni make cyane kuko gutsinda Ubufaransa na Denmark bazoba bari kumwe mu itsinda azoba ari gihamana Ghana iri kumwe na Portugal na Uruguay kurengana nayo nyene ni tombora cyo kimwe na Maroc izotana mu mitwe n'Ububirigi na Croatia Cameroon nayo nyene ifise amahigwe make imbere y'igihugu imbere y'ibihugu bya Brazil Suisse na Serbia igihugu bisa naho catomboye neza ni Senegal ariko nayo nyene naho muri kino gihe ikina neza ntiyose ya bwose kuko Peyiba ni igihugu gikomeye cyane Equateur nayo mu nkino zo kurondera ikibanza cyo kuja mu nkino z'isi yose ikaba yarerekanye ko ari umugwi ukomeye cyane utsinda ibitsindo byinshi aho icyo gihugu cyatsinze Colombia ibitsindo bitandatu kuri kimwe cyongera gitsinda Irigwe ibitsindo bine kuri bibiri ikindi Senegal yogabira ko nukuba kumwe n'igihugu cya Qatar kizokwakira iryo higanwa kuko kizoba gishigikiwe ku mpande zose ibyo bihugu byaserukiye Afrika mu nkino biheruka gukina byarerekanye ko byateye intambwe ko byateye imbere mu buhinga ubu rero hakaba hageze ko byerekana ko kujya abakinnyi ba Afrika babica bigacika mu migwi barimo iburayi ariko n'ibihugu byabo bikwiye kuboneka mu nkino z'igikombe cy'isi yose mwamenya ko izo nkino zizotangura igenekezo rya 2021 ukwezi kwa 11 zikarangira igenekezo rya 18 ukwezi kwa 12 urukino rwa mbere rw'iryo higanwa ruzohuza Qatar na Equateur inkino zizobera ku bibuga 8 kinini muri ivyo ni Charles Sahil Stadium kikaba gishobora kwakira abantu 180,000 ni nacyo kandi kizoberamwo urukino rwa nyuma ruzerekana uzotwara igikombe cy'isi cy'uno mwaka mwamenya ko igikombe cy'isi yose giheruka kubera mu Burusiya mu mwaka w'ibihumbi 2018 cyatwawe n'igihugu cy'Ubufaransa
Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ku isoko cy'urunani rw'amaradiyo inyuma yaho hahagarikiwe uruhusha rwo gucukura ubutare bwa nickel y'Imusongati uruhusha rwari rwahawe ishyirahamwe BMM International mu mwaka w'ibihumbi 2014 leta y'u Burundi iherutse gusinya amasezerano mashasha yo gucukura ubwo butare n'irindi shyirahamwe ryitwa East African Region Project Group ikigabane ku isoko cy'uno munsi kiza kwihweza ibigize ayo masezerano mashasha ku isoko mugishikirizwa na Josephine Jones Nkunzimana
ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
Leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranganji bw'ubutare n'agataka yaratiye umukono kwa kabiri igenekezo rya 2019 umwaka w'ibihumbi 2022 ku masezerano ayihuza n'ishyirahamwe East African Region Group rigiye gucukura ubutare bwa nickel Imusongati amafaranga zo kwinjira muri leta akaba angana n'imiliyoni $500,000 z'amadolari y'Abanyamerika ku mwaka mu gihe cy'imyaka 10 none akarusho kaye masezerano mashasha n'akahe ku gihugu abakurikiranira hafi ibijyanye n'ikoreshwa ry'ubutunzi bw'igihugu babyakira gute inyishu ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu genekezo rya kabiri ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2022 mukagishikirizwa na jewe Josephine Johnson Nkunzimana kazi Nkuko biri mu cyegeranyo cy'inama nshikiranganji yakoranye ku igenekezo rya 2022 intwarane umwaka w'ibihumbi 2022 ishyirahamwe East African Region Project Group ngo ryarasabye ryongera ririyemeza gucukura ubutare bwa nickel
y'umusonga ati iryo shiramwe kandi rikemeza ko buryo bw'amafaranga bukenewe muri ico gikorwa buhari Eroge Divine Mesha wa Radio RPA aragaruka ku bintu bikuru bikuru bigize amasezerano
ishiramwe East African Region Project rizotanga yose hamwe imiliyari 15 z'amadolari ya Amerika mu kiringo cy'imyaka 10 no kuvuga muri yari dumwe n'igice w'amadolari ya Amerika ku mwaka ayo mafaranga zobagabuwe mu migwi 3 ku ga leta y'u Burundi umugwi wa mbere w'imiliyoni 500 ngo nayo azoja gusahiriza mu kigega cy'amahera leta ikoresha ku mwaka umugwi wa kabiri wayangana imiliyoni 225 y'amadolari ngo azokoreshwa mu bikorwa by'iterambere rusangi umugwi gatatu nawo uzobugizwe nayangana imiliyoni 775 z'amadolari ngo niyazokoreshwa mu gucukura ubwo butare bwa nickel ayo masezerano ya mbere azomara amezi abiri gusa kugira ishyira hamwe East African Region Project rironka umwanya wo kurungikira leta y'u Burundi gice cya mbere cy'amafaranga azokoreshwa mu ntumbero zo kwikingira leta y'u Burundi ngo itegekanya kuzirasinya amasezerano y'umwanya muto muto mu kiringo umugambi uzomara
kubwa Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Oricom leta y'u Burundi yoba yarihuse gutera umukono kuri ayo masezerano kuko hari bikenewe gukogwa imbere y'icukugwa ry'ubwo butare kugira ubwa mbere ico gikogwa kirame kandi na leta iharonkera ivyo isaba
ubwa mbere nuko bigomba gukorerwa mu muco twebwe twabona ko byari bikwiye kuba ivyo ari uko habanje kwemezwa cyakindi twita la politique nationale miniere hakemezwa ryategeko rishasha le code minier hanyuma ikigira gatatu nuko twagomba kumenya ibijanye na energy aho bigeze no kuvuga umuyaga nkuba uzokoreshwa kuko murabizi neza ko ibintu bisaba umuyaga nkuba mwinshi cyane tukamenya ikijanye na chemin de fer byari zojaho byari kugira ngo bishobore kuva keri izo ne zari préalable ayo ma préalable rero nta nyinshi none mu straziroonkera abarundi kigira kabiri gihambaye ni kijanye no kumenya iyo society je mbega ntibagose abantu babagomba kugira branchima mbega nti bari societe yobije ntazazindi zambere zo zaje murumva rero ko ivyo bintu bimwe bimwe makenga meshi cyane hari ibazo byinshi bitagira inyishu twama turiko turibaza kandi ibyo twavuze haize imyaka irenga 8-10 nivyo biri kubira abantu no munsi twebwe rero tukabona yuko ibintu bitigwa neza harimo munyungu z'abantu bashobora kuba tutatahura twebwe rero tukifuza yuko leta yo duha umuco kuzibaza dose twibaza kugira ngo abarundi dutomokegwe kuko abantu bariko barumviriza nk'itangazo leta yavuze nuko bigaragara ko mengo hazoba amafaranga azuja muri budget ya leta ibyo nta numwe atovyiga kandi twese turabyipfuza mugaba twipfuza ko bikorerwa mu muco kuko biragaragara ko harimo mwe bibazo bitagira inyishogeza n'ino saha twebwe rero turavye umwete byakoreshejwe n'ingene byagizwe turafite amakenga menshi cyane
mu nama rukokoma y'abahinga kubijeye n'iterambere y'u Burundi yabaye mu kwezi kwa munyonyo mwaka 2021 abahinga mu by'ubutunzi n'iterambere baribukije ivyo leta igomba kwisunga kugira yizere ko ubutarebwa nickel goteza imbere igihugu aho bavuga ibijyanye n'ingane amasezerano akogwa n'abazocukura hamwe no gushiraho ihinguriro rizotunganya maze ubwo butare bukaza ku isoko mpuzamakungu buzwi ivyigwa bimaze gukogwa byerekana ko nickel iri mu Burundi irenga amatoni imiliyoni 200 kugira ngo icukugwe hagakenegwa umuyaga nkuba naho biruko umugambi w'igihugu w'iterambere 2018 2027 werekana ko Uburundi bugikenye umuyaga nkuba ungana na megawatt 536 hisunzwe ibikenewe mu iterambere ivyigwa navyo uno munsi byerekana ko mu mwaka 2036 hazoba hamaze kuboneka umuyaga nkuba ungana na megawatt 245 aho ni mu gihe igihugu kizoba gikeneye megawatt 412 kugira ubutare bucukugwe ni naho duciye dusozerera ikiganiro ku isoko cy'uno munsi Josephine Johnson Nkunzimana nije nariko ndakibashikiriza ndabahisango ku wa gatandatu uza mu kindi kiganiro naho ubutaha
cyari ikiganiro ku isoko
Josephine Johnson Nkunzimana arakenuye mu gusozera ano makuru tubabwire amakuru yanditswe n'ibinyamakuru aino munsi tukaba tuyashikirizwa na George Nimenya
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
Ikaze mwese mukurikirana ibiganiro vya radio Inzamba gato yakawe amakuru yanditswe n'ibinsha makuru muri ndwi tuyahere kukimesha makuru Burundi Eco candika kubagendesha amamodokari ku gwego kumuza makungu abagendesha amamodokari bavuga ko barajushinga no kubungabunga amabarabara ishirahamwe atibe rihurikiyemwo abagendesha imiduga mpuza bakungu baremeza ko ihanahanwa ry'ibidandazwa bituma amabarabara yononekara iyo rero yononekaye bituma amamodokari nayo yononekara igitoro n'umwanya bikaherera ubwo amerikade niyo nzima arongoye atibe akongera akaba n'ijisho mu Burundi cy'urunani rw'amashirahamwe yo mu karere y'abakora akazi nkako agira ati hariho abagendesha imiduga batubahiriza gupakira imizigo yemewe n'amategeko akavuga ko mu mategeko igikamyo c'amapine 6 kidashobora kurenza amatoni 48 naco nyene kirimwo tugira ingaho nyene ikimenyesha makuru iwacu kivuga kwibura ry'ibibanza imiduga amapikipiki n'ibindi bihagararamwo mu nkengera z'ibisagara cha Bujumbura kuva hamakinga amapikipiki na tugutuku biburijwe kwinjira mu gisagara cha Bujumbura ntaho bita gazi noro mu Kamenge usanga izo ngendeshwa zuzuye amabarabara ku mpande zose zirindiriye abiyunguruza bamwe mu bagendesha ibyo byuma bavuganye n'icyo kimenyesha makuru bamenyesha ko hashobora kuba amasanganya menshi gusumba uko vyahora nayitoye karinzo ry'amakuru mu Burundi ya BP Info kivuga kubunguruza abantu ku makinga bidoga kuvaho bagenzi babo bahori Bujumbura badugiye ruguru ABP Info kigira kiti mu buraruko bw'igihugu mu ntara ya Kayanza umunyonzi w'ikinga yahora aronka agati 400,000 to 700,000 by'amarundi imbere yuko bagenzi babo baduga ubu ngo nta urenza 300,000 ku ruhande rw'abiyunguruza na kanyamuneza kuko igiciro cagabanutse cyane amakuru yanditswe n'imisha bakuru tuyasozerere kuri SOS Media kivuga ko umushikiranganje w'amagara y'abantu yemera ko habaye inyuruzwa ry'amafaranga ku bitaro by'intara ya Rumonge aho yumviye ko hariho imyidogo mu bakozi b'ibyo bitaro yaragendeye ibyo bitaro ku munsi wa 3 w'indwi yasanze hanyurujwe amamiliyoni 91 z'amarundi abagirizwa ubwo busuma bakaba ari urongoye ibyo bitaro hamwe n'ujejwe igisata c'ubutunzi muri ibyo bitaro nyene inkurikizi ziturutse kuri iryo nyuruzwa ry'amafaranga zikaba atari nke abagwayi bafatwa nabi kandi bakavugwa nabi ibikoresho birabura imiti hamwe n'inkabuzo ntibiboneke aho rero niho turangirije amakuru yanditswe n'imesha makuru George Rimenya narashikirije nabifurije kuranirwa naho ubutaha
amakuru yanditswe n'iminyamakuru kuri radio Inzamba
nino ngaha duceye dusozera amakuru yacu yo kuri uyu wa gatandatu dushimire mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza Josine Kaza akaba ari je nayo bashikirije mugira ibihe byiza iwanyu naho utaha.